ku murwa mukuru Ankara n'Impore ariko ntibivuga yuko tariki zitandatu tutumvise imitingito twarayumvise ariko ntiyabaye ico kimwe n'ahandi nta bintu yononye ngaha mu gisagara ca Ankara.
Mu bindi bisagara ho vyifashe gute? Amakuru y'abarundi baba ngaho muri Turkiya ariyo benshi bahari bameze gute? Hari udukuru twabo mufise dutandukanye?
Ego amakuru turayafise kuko twaragerageze kuva umunsi bibaye kubaza na cyane cyane gukurikirana abarundi batandukanye bari mu bisagara bitandukanye, cyane cyane bisagara byashoboye kugira ingorane. Rero twasanze ahanini Imana yarakinze abarundi bari muri ibyo bisagara barashoboye kurokoka. Hariho bamwe mbere ubu twashoboye gusaba ko mu kurindira ko ibintu byosubira mu buryo koba barava muri ibyo bisagara kugira ngo baze ahantu hoba hatari ibibazo byinshi. Nicyo gituma hariho nk'uwavuye Gaziantep, kuko Gaziantep ni igisagara cyagizemo ingorane nyinshi. Ubwo rero tukaba dushobora kumwakira ngaha i Ankara, hanyuma tukaza umufasha uko dushoboye nyine, nawe akadushobora kuba nk'uko tubayeho mu kurindira yuko ibintu bijya mu buryo yongere asubire iyo yavuye. Urumva rero hari tuguma turondera, hariho nk'ayitwa Malatia, naho nyene dusanzwe tuzi yuko hari abakinyi b'umupira b'iwacu, ariko amakuru adushikira ubu twumva yuko atangorane niniya baragira, nabo nyene turabarondera kugira ngo dushobore kuraba yuko bashobore kuca ahantu hatekanye.
Uyo yavuye Gaziantep nimba tuvuga umwe hariho wabyaze n'ijugi Amerika avuga ko yariko yiga iby'ubuforoma agasigura ko baba ye barababwira ko bishobora no gufata amezi atatu ariko bashobora kubikora kugira ngo baje gufasha mu kuvura basahiritse. Ari nk'amwe byoma ari umwanya munini kugira ngo inyubako zabo bongere bazisanure. Mutegekanye iki? Bazoguma mu buserukizi bw'u Burundi? Bazoba baraja kurindira mu Burundi cyane?
Bo muri ico gihe urabona si bose abarundi bonyene bafise ico kibazo. Urumva hariho n'abandi banyamahanga ikanaba n'inshuti zacu z'abanyetirikiya bo ngaha bahora biga muri ayo mashuri, niko twamenye yuko bababwiye ko bobanza gukinjura kubera amashuri yabo yari amaze gusa nk'ayatera ikibazo, bakabona rero ko kubakingira bohava. Nivyamara igihe kirekire twibaza yuko batazokwemera ko abana batabandanya amashuri, bazoshobora kuraba ahandi babashira, canke natwebwe tuzobaze ko hari hayandi mashuri bobimuriramo mu kurindira, canke naho ivyo bitabaye nibaza ko bazorondera ubundi buryo bwo kubafasha nkuko bariko barafasha abandi banyatirikiya bose kan'abanyamahanga baba muri iki gihugu. Akajambo twababwira nuko bashobora gukurikirana amakuru y'ibintu biriko birarengana hano kugira ngo babandanye baduha amakuru kandi bongere bafashanye hagati y'abarundi, hanyuma bongere bafashanye n'inshuti zacu z'abanyaturikiya uno munsi bari mu bibazo.
Ambassadeur Gérard Bikebako muserukira Burundi yankara ku murwa mukuru wa Turki, turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire uko vyifashe mwongera muhumiriza n'abo barundi bari ngaha.
Murakoze cyane, murakoze namwe kuba nashoboye kutuvugisha.